Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Muri studio 18 muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 35 41 na 45. Ijwi rya Amerika.
Tugiye kwa muganga tugiye kwivuza turwaye turagenda tugezeyo bakagira ngo nta miti hari, imiti yaraheze, ubu rero byunyutse ujanye n'umuntu arembye bakubwira ko ata miti.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi kazi ziba mu nkambi ya Murongwe iri muri sekiteur ya Mutambala, iteritwari ya Fizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho havugwa ikibazo c'imiti service n'izindi service z'ubuvuzi. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Umushikiranganji wa mbere wa Sudani jo ku munsi wa kane yarashize ahabona abagize leta ya mbere y'icyo gihugu ishinzwe kuva Omar al-Bashir akowe ku butegetsi intambuko ikomeye inyuma y'ibiganiro bitari byoroshye byo gushinga leta mfata kibanza izoshikana ku butegetsi abasivile. Itangazwa ryo leta ryatebejwe nuko umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdoke yaraciga ku mazina yashikirijwe n'impande zibiri zigiye gufashanya kurongora ico gihugu. Abo 18 bagize iyo leta barimo abakenyezi bane, Hamdoke agashiriza ko intego ya mbere y'iyi leta mfata kibanza ari kurangiza intambara no gutsimbataza amahoro. Hamdoke yari yavuze ko azoshiraho leta irimwo abahinga arabye ubumenyi bwabo bashobora guhangana n'ibibazo bihanze ico gihugu birimwo no kurangiza iyo ntambara hagati ya bonse rimwe. Igihugu ca Afrika y'Epfo caratanguye gutorokanya ibitigiri ry'abimukira bahitanywe n'ubwicanyi muri iyi ndwi, aho ku bw'abategetsi abantu 10 aribo bahasize ubuzima hakomereka batari bake. Bivyura umutima w'ubwoba, ibikorwa by'ubudandaji birahagarara ndetse bituma imigenderanire hagati y'ibihugu vya Afrika itosikara. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo jo ku munsi wa kane, Perezida Cyril Ramaphosa yateye ivyatsi iyo migumuko yatanguye ku munsi w'Imana yatewe n'abanyafrika y'Epfo bavuga ko abanyamahanga babatwara ubuzi. Hambavu y'ivyo, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu baramenye amadirisha ya konsira ya Afrika y'Epfo bongera baranabomora amazu yo kudandarizamwo mu gisagara ca Lubumbashi, bongera kandi bagira imyerekano hanze ya ambasade y'ico gihugu ku murwa mukuru Kinshasa nk'uko byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Abana batatu bavutse ku Banyanigeria bagiye kwiyunga n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu barashikirijwe leta ya Nigeria nk'uko abategetsi b'abakurde muri Siriya babishikirije jo ku munsi wa kane. Abo bana b'imfuvyi b'imyaka 4, 6 n'8 bahawe ubuserukizi bwa leta ya Nigeria mu gisagara ca Kamishri mu buraruko bwa Siriya. Bubaye bwa mbere igihugu ca Afrika cyakira abana b'abanyafrika bagiye muri Siriya kwiyunga n'uwo muhari w'iterabwoba nk'uko byashikirijwe na Abdul Karime Omare ajejwe imigenderanire n'amakungu mu butegetsi bw'abarwanyi b'umuhari SDF batwara uburengero bwa Siriya. Omare ariko yanse gutanga amakuru y'abanyanigeria bafungiwe mu buraruko bwa Siriya ariko abatari bake baragiye kwiyunga n'iterabwoba mu myaka ya vuba nabo bakaba bari mu busho. Ishirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi vyiyemeje kurwaniriza umwasi hamwe OTAN rivuga ko umusirikare wa Leta z'Ubumwe za Amerika nuwa Romania biciwe mu rugamba ku munsi wa kane ji Kabule mu gihugu cya Afghanistan bituma ibitegire by'abasirikare ba Amerika bamaze gufira muri ico gihugu muri uyu mwaka bishika kuri 16. Aya makuru yatangajwe haciye amasaha abarwanyi b'aba Taliban bigambye ko aribo bakoze igitero cy'umwiyahuzi hakoreshejwe imodokari muri ico gisagara cyahitanye abanyamahanga hamwe n'abasirikare ba leta. Abatalibani babandanya kugaba ivyo bitero mu gihe bari mu biganiro na leta zumwe za Amerika bigamije gukura abasirikare b'abanyamahanga muri Afghanistan. Leta zumwe za Amerika kandi ishikiriza ko iri mu biganiro n'abarwanyi b'abahuti bashikiwe na Irani kugira barabe ingene burangiza intambara muri Yemen imaze guhitana ubuzima bw'ibihumbi by'abasivile. Davis Schenker, umwunganirizi w'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire mu karere ko mu buseruko bw'isi, yashikirije ku munsi wa kane mu rugendo arimwe muri Arabia Saudite ayo makuru. Leta ya Obama yari yaragerageje kuganira n'abatalibani b'abahuti igihe gito, ariko ibyo biganiro byari bishigikiwe na ONU nta mwanya byamaze.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubitse ko turi no kuri site yacu ya internet, amushaka kuronka ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Adresse ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika. Aho naho ni wa mwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe iri muri sector ya Matambala, territoire ya Fizi, ko zivuga ko zihabwa serivisi mbi z'ubuvuzi bitewe n'uko bamwe mu baganga bazivura bamaze iminsi mu myerekano yo gusaba imishahara yabo. Inkuru irambuye n'umumenyesha makuru wacu Ijwi rya Amerika muri ako karere, Vedast Ngabo.
Ugeze kwivuririza impunzi z'abarundi zivurizaho rya Katarukuru riri mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi ya Murongwe, usanga hari ibipapuro bimanitse hirya no hino ku bikuta byanditseho ngo turashaka imishahara yacu y'ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi ndetse n'ukwezi kwa munani. Ishiramwe rya FBD ribereyemo bamwe mu baganga batatu muri batandatu bakorera iki kigo nderabuzima, kuko muri aba baganga bakora kuri iki kigo nderabuzima hari batatu bishurwa n'ishiramwe rya IDES. Nikiza Janeti n'umwe mu barundi bivuriza kuri iki kigo nderabuzima avuga yuko kuva aba baganga batangiriye imyigaragambyo zimwe muri za serivisi bahabwaga zarushijeho kuba mbi muri iki cyumweru.
Tugiye kwa muganga, tugiye kwivuza turwaye, turagenda tugezeyo bakagira ngo nta miti ihari, imiti yaraheze, ubu rero byunyutse ujanye n'umuntu arembye bakubwira ko ata miti, bagaca bakwandikira kugenda ahantu hitwa Ibaraka, kandi ahantu hitwa Ibaraka tugenda n'amahera twipakiza cyangwa bakagupakiza mbirasi yabo ngo barase kubahe mu mushahara wabo. Nk'akarorero nk'ababyeyi batanu bose baherutse kugenda kubyara urira kuhashika aho nyene bagaca bandika ngo gendi Baraka aho ufise abana ntawo wabasigiye, inzara abana irikirabica. Nk'akarorero ejo jewe Nikiza Janet nagiye kwa muganga ndababwira jende umuntu umwe nta muntu turi kumwe, ni je n'umwana wanje turi babiri, jewe ndagwaye ndarembye. Baca bambwira ati ngo nugendi Baraka ngo umwana umusige mu babanye, ndababwira ati twe tumaze amezi abiri tudapokera, none nagende Ibaraka umwana nkamusiga mu babanyi bamugaburira iki? Cyambuga ati ni mundeke ngende gufa nta kundi, bazompamba nkuko batuye bahamba abandi. Barashe bavuga ngo uwishe ntibamuririra.
Bigirimana Jean Marie asanzwe yivuriza kuri iki kigo nderabuzima cya Katarukuru, ashimangira ko abenshi mu barundi bahivuriza bijujutira uburyo bari basanzwe bavugwa na mbere y'iyi myigaragambyo y'aba baganga.
Ikibazo cy'ubuvuzi muri site Murongwe ntabwo gihagaze neza. Sinzi ko akarere kabi nuko ari umupango mubi. Igihugu cha Kongo caratwakiriye mugabo ubuvuzi tuburabye dusanga tabwo. Hari igihe ugenda bakakubwira ko atamatara kandi urembye, bisaba yuko umuntu yagwaye avuzwa. Hari igihe ugwara ukagwara giturumbuka ukabura abaguterura kandi twatezwe kwa dufise ikitwunguruza nkambirasi ikirenze ko ushitseyo urashobora kugwa paracetamol kandi urwaye ibintu bidasaba paracetamol ugasanga wikironda mu paracetamol sanga umuntu arembye bisaba ko yunguruzwa mu paracetamol
bamwe mu baganga bakoreshera mu JFPD bamaze iminsi ne mu myigaragambyo bavuga yuko icyo basaba ari birarane by'imishahara yabo kugira ngo nabo babone amafaranga gukemura ibibazo birimo nibyo kwishurira abanyeshuri itakuza kuri uyu wa gatanu ubwo twaganiraga n'ubuyobozi bukuru bw'ikigo nderabuzima cya Katarukuru ambwatubwiye yuko abaganga bari mu myigaragambyo basubiye mu kazi nyuma yaho ishyirahamwe rya FPD ribishuriye amafaranga y'amezi atatu ryari ribabereyemo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo y'umutara Kivu y'Amajyepfo
urakoze cyane Vedaste kuri iyo nkuru Tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dukubitire mu Rwanda aho ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu cyatanguye iminsi itatu yo guhimbaza imyaka 25 iheze kivutse kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 93 abana b'imfubyi barenga ibihumbi 50 baramaze gufashwa n'icyo kigo naho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 icyo kigo gihungiye mu Rwanda impunzi bizishika ku bihumbi 2 ziramaze kwitabwaho na Maison Shalom abenshi muri bo ni abanyeshure basubiriye kwiga mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi
mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 93 hagati mu ntambara mu Burundi ni ikigo Maison Shalom cavuka catanguye citaho cana cane abana b'imfuvyi basezwe n'intambara y'ico gihe abarenga ibihumbi 50 nibo bashoboye gushikirwa n'uwo mugambi wa Maison Shalom mu myaka 25 kimaze mu mwaka w'ibihumbi 2015 naho washinze ico kigo umufasoni Marguerite Barankitse yahungiye mu Rwanda Barankitse avuga ko yasanze ibikorwa byinshi kubera barundi bene wabo barenga ibihumbi 70 bahahungiye kuva ico kigo gitanguye gukorera mu Rwanda abarenga ibihumbi 2 baramaze kwitabwaho abenshi muri bo n'ugwaruka rw'impunzi rwahawe amahigwe yo kubandanya amashuri canke kwiga imyuga
kwigisha imyuga kwigisha za kaminuza gutanga akazi kugira tuzotahe tukiri bazima tukishingura dutambuka tukiri beza kuko mu gihe two kwishinganga nari gushobora no kuza aca ngenda gusaba ivyo kujya nkabagaburira gusa mu gasinda bigisha muri ku kwezi kw'icenda tuzoba tushoboye kuronka nk'abana amajanane bahejeje kaminuza none ntimubona ko aribo bazogenda kubaka igihugu ni harakenewe ko haba abacamanza ko haba abaeconomist ko haba abigisha kuko ubundi hoho tuzotaha muhira turi bicupa cupa kane cyanke twaranyoye urumogi twari hebuye
aba ni bamwe muri ugo rwaruka rwarangije amashuri ya kaminuza mu Rwanda
mejeje ngaha muri Genie Civile nanezewe cyane kuko kumvu zitari zanguye ko naye nacije amashuri hagati ndahunga ariko ubunye byangarukanye mu kizere yuko shobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri nize Maison Shalom mu kutwigisha yatanga kutwigisha ubuntu urukundo umuvukano
abampejije muri financial economics niyo no vita kubungabunga itunga cyangwa se igihugu mu Burundi niho natanguriye ariko naje gukomereza no mu Rwanda ku mahigwe ya Maison Shalom uko twebwe nitwebwe Burundi bwejo
mejeje mu gisata cyo kwigisha igifaransa n'icyongereza ubundi tugihunga twari tuzi ko dupfuye ariko imana yarabikoze niga muri universite y'Burundi nari mu mwaka wa nyuma biraba ngombwa turahunga ko ahatagira amahoro ubundi nta buzima buba buhari uyu munsi nduva nezerewe cyane kuba nce ndonka na distinction
aba nabo mikambi y'impunzi ya mahama bize imyuga itandukanye
zigushona ishati nzigushona ipantaro nzigushona ijipo ndazi gushona n'ikanzu
gushona na byigenga imahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza ndaronka amafaranga yo kwicara n'abandi nkanywa gafanta
ya informatique nyine ibintu byo kwandika byo gusavinga kubika amadokima nyine mu mashini
ndazi gukomeza gukoresha Microsoft Excel PowerPoint nico bitwa if
muri patisserie tamazuke kumenya guteka sponge cake ama cake ege jumbo cyo cyo twadusambwe tubizi ugiteka
leta y'u Burundi yashize ku rutonde rw'abaronderwa n'ubutungane barankitse inamwagiriza kandi ko ikigo yashinze cigisha abakiri bato igisirikare kugira ngo bazotere igihugu. Marguerite barankitse we wabona ko ubumenyi aribwo kigwanisho gikomeye.
Ikigwanisho nabahaye ni education, ikigwanisho n'ubumenyi kandi babimenye kubwo bumenyi nico kigwanisho kinini.
Mu migambi y'ico kigo harimwo kuja gukorera mu bindi bihugu birimwo impunzi z'abarundi nka Tanzania n'Uganda. Yamara barankitse ahamagarira n'abandi bafise uburyo gufasha.
Donc nina ndi mu Rwanda ubundi nawe nafata ati reka nanje ngende Tanzania ubundi nawe ati mubwire barundi bose none mugendeyo mvuga ati turafise imigambi mukabu imigambi tomoye ko none ba abantu baguma bambe nago rafise imigambi. Icyo nifuza nuko tuvibuzimu tukacibuna tukareka kuguma tuteza amashi abantu isinzi ngahe Kigali bize bangani mubishaka kugira nishure no ingo dutangura tukiyubakira ishure
aho mu gihugu cha Tanzania. Hoho leta yafashe ingingo ko izokwirukana impunzi z'abarundi guhera mu kwezi kuza kw'icumi. Ubutwari kigo Mezo Shalom ahamagarira abarundi bose iyo bari kwiyamiriza iyo ngingo agasaba ko yohagarikwa.
Baragwaye mu mutwe na twese duhaguruke amakunga karamuka aretse bajya barundi bagapfa dusemerere iTanzania izo bitaye agateka bose bahora baha Tanzania ni pouvoir fasciste nuko ikora ni nka kwa kundi abafashije Hitler bagakora bo nuko apfa nigo rupfu rwa Tanzania kandi sinzi bareke urumva jewe ndiko ndarondera ingene twobonana na cardinal wa Dar es Salaam au moins tubivuge ni musemerere rero tuzopfa nibyo mugabo dupfanite tupfe twavuze nitwagenda kwinyegeza tugatinya nubundi tuzopfa nabi kabana bimbere.
Icyo kigo gihimbaje imyaka 25 kimaze kibayeho mu gihe amatungo cari gifise mu Burundi agizwe n'amashuri ibitaro n'ibindi byafashwe n'ubutegetsi. Mu gihe Burundi buri ko bwitegurira amatora yo mu mwaka uza w'2022 uwo mukenyezi yabaye rurangiranwa ku isi kubera ubushimwe butandukanye amaze kuronka bwo kwitaho imfuvye n'impunzi yifuza ko atazindi impunzi zosubira kubaho mu gihugu ciwe. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tukiri mu Rwanda, nyine habaye urubanza ruba buri mwaka rwo kwita amazina abana b'inguge. Kuri uyu kuri no munsi ku nshuro ya 15 abana b'inguge 25 ziswe amazina mu ndwihe inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Ibihumbi by'abantu barimo abanyarwanda n'abanyamahanga bitabiriye umuhango ukomeye mu bijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ni umuhango nk'uko bisanzwe ubera mu ntanzi z'ibirunga mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru uyoborerwa n'umukuru w'igihugu. Ni umuhango uba ku wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa cyenda kuri inshuro ukaba ubaye ku nshuro ya 15 kuva mu 2025. Bwanungeri Prosper uyobora pariki y'ibirunga avuga ko ubukerarugendo bw'u Rwanda bukomeje kugenda butera imbere bikajyana no kuba abaturage babona ku musaruro w'ubukerarugendo nabo bakagira uruhare rutaziguye mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima muri pariki y'ibirunga. Aratanga ingero za bimwe mu bikorwa mu gusangira umutungo uturuka mu bukerarugendo.
Mu gihe twatangiraga kwita amazina ingagi muri 2025 twatangaga na miliyoni zitarenze 20. Ubu ngubu muri Parike Nasiyonali y'Ibirunga gusa turatanga hafi miliyoni zigera kuri 600. Kandi betse izo miliyoni zirenze 600 dufite n'ibindi bikorwa by'iterambere, amahoteli, ibikorwa by'abaturage ubwabo, ku buryo inzego zose muri kano karere ko no mu Rwanda hose usanga ubukerarugendo bwarahinduye isura. Ibi ni ibintu byiza cyane. Icyanyuma nanone gikomeye cyane ni ukuntu ubwo bukerarugendo bwatumye tuzamura ubufatanye n'abaturage mu kubungabunga pariki.
Ku isaa sita n'iminota 20 z'amanywa nibwo Perezida Paul Kagame yari ageze mu Kinigi ahabereye umuhango. Imwe mu ntego z'uyu muhango ngaruka mwaka ni ukubungabunga no gukurikirana ingagi ku yindi mu miryango zibarizwamo no kumenya uko zibaho umunsi ku wundi mu rwego rwo kuzirinda icyazihungabanya. Ingagi ziri mu nyamaswa zishobora gucika ku isi ziramutse zititaweho uko bikwiye, kuko kuri ubu ziriho hari 4,000 ziboneka gusa mu birunga u Rwanda rusange na Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri izo 350 nizo ziboneka ku ruhande rw'u Rwanda. Abana b'ingagi bakaba 300 nibo bamaze kwitwa amazina mu myaka 15 ishize. Uretse abayobozi bakuru b'igihugu mu nzego zose, mu bitabiriye uyu muhango harimo n'ibyamamare mu mupira w'amaguru nka Tony Alexander Adams wabaye kapiteni w'ikipe ya Arsenal na Louis Van Gaal umuhorandi wahoze ari umutoza. Hari kandi n'abahanzi batandukanye bo mu Rwanda kimwe n'abanyamahanga barimo Neo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umunyarwanda kazi Sherry Silva umuririmbyi w'icyamamare wa mu Bwongereza. Nyuma y'uyu muhango hanateganyijwe ibiganiro bitandukanye ku kubyaza umusaruro ibyo kubungabunga ibidukikije hamwe n'ibindi bitaramo bizakurikira uyu muhango muri izi mpera z'icyumweru, aho kuri wa gatandatu ku itariki 7 Nzeri hateganyijwe igitaramo kizabera muri Kigali Arena. Ubuyobozi bwa pariki y'Ibirunga buvuga ko ubwiyongere bw'ingagi buri ku kigero cya 26.9%. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2018-2019 yashoye miliyari imwe n'igice z'amafaranga y'u Rwanda mu mishinga igera kuri 36 igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Yazamutse avuye kuri miliyoni 741 yari yakoreshejwe mu mwaka w'ingengo y'imari yabanje. Leta y'u Rwanda ivuga ko iyo mishinga yafashije kongera umubare w'abagerwaho n'amazi meza, kubaka amakaragiro n'ibigo nderabuzima, amashuri no kubonera amacumbi imiryango itishoboye ituriye pariki z'Akagera, Nyungwe n'Ibirunga. Ikigo gishinzwe iterambere RDB kivuga ko mu mwaka ushize wa 2018 pariki zasuwe na ba mukerarugendo basaga 30,000 binjirije igihugu miliyoni zisaga 21 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyari 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi gahunda yatangijwe mu 2005 imaze gushorwamo amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 5 yakoreshejwe mu mishinga irenga 600 yo guteza imbere abaturage.
Urakoze cyane Claude Ganza Munyamagana. Ahandi naho sentare ntahinyuzwa y'u Burundi herutse kurungika imitahe ku basirikare bakuru bakuru b'abakukuruke hamwe na bamwe mu bahoze ari abategetsi bikekwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe mu mwaka w'1993. Bose hamwe ni 19 bategerezwa kwitaba iyo sentare ku itariki ya 8 ukwezi kwa 10 kuza. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Bose kwa 19 bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe bishwe mu kwezi kw'icumi 1993. Muri bo harimo abigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu nka Major Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi, Alphonse Marie Kadege yigeze kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu na Antoine Ndowayo yahoze amushikiranganji wa mbere. Iruhande yaba hari na Charles Mukasi yahoze aramutswa umugambwe w'abadasigana Iprona, uwo ukaba wari umugambwe umwe rudende imbere yuko haza intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora mu 1993. Imitahe ya sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yabonywe n'ijwi rya Amerika ivuga ko bose bahamagariwe kwitaba iyo sentare ku itariki y'umunani ukwezi kw'icumi kuza. Bane muri bo bagizwe n'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru zari mu karuhuko k'izabukuru, ubu bamaze amezi hafi 10 bafungiwe mu mabohero atandukanye mu Burundi. Bahagaritswe mu mpera z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Imitahe bari bayisohorewe na sentare ntahinyuzwa nyene. Abandi 15 harimo Perezida Buyoya, ubu ari intumwa idasanzwe y'umwe bwa Afurika muri Mali n'akarere ka Sahel, barungukiwe imitahe itavuga neza aho baba kuko batari mu gihugu. Abo basirikare b'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru, abasivile bigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu na Mukasi yigeze kuba umukuru w'umugambwe Iprona ukiri umwe rudende, bagirizwa ivyaha bimwe kandi bisa. Ugutegura no gushira mu ngiro ubwicanyi bwahitanye Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe, guhirika inzego zitorewe n'abanyagihugu no kuzihindura, ukaburira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugararariza leta hamwe no gufata mpiri ubutaka bw'igihugu. Kuva itariki ya 30 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2018, benshi muri abo bari basohorewe imitahe n'ubutungane bw'u Burundi. Naho iyo mitahe ifite akaranga mpuzamakungu gushika ubu nta gihugu mu vy'abakurikiranwa babamwo canke batembereramwo kirashira mu ngisho c'ifuzo ca leta y'u Burundi co kubahagarika. Abaregwa harimo Pierre Buyoya avuga gake cane mu binyamakuru basiguye ko iyi mitahe ifite intumbero za politike, bakemeza ko abatwara ubu bagomba kuresha abanyagihugu b'abahutu ari nabo benshi cane mu Burundi kugira ngo baze babahunda amajwi mu matora y'2020, biyumvira ko bariko barabasubiza iteka mu gukurikirana abikekwa kugira uruhara mu iyicwa rya perezida wa mbere w'umuhutu. Bongera ko atabwo bafite na gato bwo guhagarikwa kandi kw'igihe hoba hari ubutungane bubahumuriza ataco babuza kubwitaba, ariko bagashimangira ko ivyo vyaha bariko bakurikiranwa ko biri mu vyarusha Abarundi bari bumvikanye ko bizigwa n'umugwi wo kunywanisha Abarundi no kurekuriranira Severe. Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe we wese ahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993, inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma hirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972. Inyuma y'urupfu rwiwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993, ingwano zamaze imyaka irenga 10 zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe, onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eloge Wulika Neza, Nairobi, Juu ya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu ndwi iheze muri Afurika y'Epfo harabaye inama yo kwihweza ingene abanyagihugu bagira uruhara mu iterambere ryabo. Venuste aratubwira ibindi.
Inama iheruka kubera muri Afurika y'Epfo yari ifite
umwihariko kuganira ku bibazo abatuye Afurika bahura nabyo kandi bikabangamira iterambere. Abateguye iyi nama bavuga ko ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore bukomeje kuba ingutu, ko abagore bakomeje kugenda bahohoterwa n'abagabo, kandi ko abana bato b'abakobwa bakomeje kugenda batwara amada, kandi ko icyorezo cya SIDA gikomeje kugenda gisakara mu bakobwa no mu bagore. Uhagarariye ishami rya Loni ryita ku baturage mu karere k'Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo, Julita Unabanjo, arimo bateguye iyo nama.
UNFPA ni ishami rikora cyane ku bibazo bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage, ubuzima butagira umuze n'uburenganzira bwa buri wese. Birumvikana rero ko ikintu cyose cyabangamira ibidukikije n'imihindagurikire y'ibihe cyagira ingaruka ku ntera twagombye kugeraho kugira ngo twizere ko abaturage bisanzura mu kororoka. Niyo mpamvu twasanze tugomba guhuriza hamwe abarebwa n'ibyo bibazo byose kugira ngo dushakire hamwe uko twabisubiza neza. Ambitious and
urgent way. Ariko se ni iki cyakorwa kugira ngo ingaruka zibiza ku baturage zikumirwe hakiri kare? Julita Onabanjo, uhagarariye ishami rya Loni ryita ku baturage mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo, asanga buri wese agomba kwitabwaho nk'umuntu ku giti cye, cyane cyane iyo haziyemo n'indwara zitewe n'ibyo biza.
We're seeing a whole range of things happening in terms of, for example, an acute
twabonye ibintu byinshi biba bitewe nk'urugero nk'inkubi z'umuyaga y'ihuhusi. Iyo abantu bavanywe mu byabo bakagira ikibazo cyo kubona ibiribwa, bakarwara igituntu, malariya, bagahahamuka, kandi ibyo byose buri wese agerwaho n'ingaruka zihariye. Niyo mpamvu tugomba kureba uburyo abashinzwe ubuzima batabara rugikubita iyo habaye ibiza bihungabanya ibidukikije.
Iriya nama yo muri Afurika y'Epfo urubyiruko rwayitabiriye ku bwinshi. Igisigaye ni ukumenya igikorwa n'iyo miryango inyuranye kugira ngo ababyiruka bahabwe uburere n'ubumenyi bakeneye bugomba kubafasha kwirinda no kwirwanaho. Ni kimenyimenyi inama itangira. Hari umwana w'imyaka 12 witwa Yola ukomoka muri Afurika y'Epfo, akaba aharanira kubungabunga ibidukikije yifashishije umushinga yise Earth Project ukorera mu mujyi wa Cape Town. Yabwiye abari bateraniye muri iyo nama uko urubyiruko rwahagurukiye kubungabunga ibidukikije, kandi bakaba bifuza no gufatanya n'abantu bakuru. Julita Onabanjo, uhagarariye ishami rya Loni ryita ku baturage mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo, aravuga ko urubyiruko rugomba guterwa inkunga rukihangira imirimo.
We need to look at education and really ensure they have all it takes in the educational system to be able to.
Tugomba kureba ubumenyi bahabwa kugira ngo babone ubwo bazakenera mu guteza imbere Afurika. Bagomba kubona ubumenyi bahita bakoresha bakabubyaza umusaruro, bagashaka ibisubizo by'ibibazo bafite.
So I think that is really important. Young people are, and particularly in Southern Africa, the unemployment.
Urugero, ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kirakomeye muri Afurika y'Amajyepfo. Bariga ariko barangiza ntibabona akazi. Tugomba kureba uko twabafasha kwihangira imirimo, kandi tukiyemeza rwose gukorana nabo. Numva imiryango ifite mu nshingano zayo igomba kwita kuri iyo ngingo.
So I think development agencies have to take this seriously.
Nibutse ko ku bari bitabiriye inama yo muri Afurika y'Epfo 10% bagizwe n'urubyiruko. Ibyo bikaba bisobanura ko nta cyakorwa kibareba batakigizemo uruhare. Ni nabwo butumwa Julita Onabanjo yashatse ko batahana, abakangurira gukomeza kubungabunga ibidukikije, kwiga no gusobanukirwa neza imyororokere ya muntu, gushaka ubumenyi bubafasha guteza imbere ubukungu no kwiteza imbere ye ku bitekerezo byabo by'umwimerere, kandi bakabishyira mu bikorwa. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Venuste Nshimiyimana, turagushimiye cyane. Aho rero ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio 18. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka, turabashimiye. Mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.